nta misi myinshi iheze nshitse ngaha, hanyuma rero icegera cy'umusekeretere d'etat Tibor Naji bwari ubwa mbere tubonana. Ahanini rero kwari ukugenda ngo tubonane, tuvugane, tumenyane. Mukaba murazi yuko ntakurya kwacu mu Kirundi iyo umuntu abonanye n'umuntu baravugana amakuru, nabyo rero twese turavugana. Rero ambaza ibyerekeye Uburundi nuko imigambi, turavugana iby'akarere. Ahanini rero ni ibyo ibikorwa twavuganye
kuri ibyo bibazo nyine byerekeye Burundi. Nuwa mwavuganye ibyerekeye umutekano, turazi ko mu minsi iheze perezidansi ya Amerika yarongeje ikiringo cy'umwaka ingingo ikajyanye umutekano mu Burundi, ingingo zo mu bihe bigoye igihugu, ingingo zituma abanyamerika batibigenzera mu Burundi. Kuri icyo kibazo cy'umutekano mu Burundi mwakivuze ko
imbere y'uko nishobora kuri icyo kibazo mbere, kuko sinema cyo twahereye ko yatanguye gushima ahanini ingene u Burundi bwitanga ku byerekeye umutekano w'akarere, ashima avuga ati tubazi yuko mukuri ibintu byiza muri Anisom, ati kandi murakora ibintu byiza cyane ku byerekeye guteza imbere amagara y'abantu mu bintu byo kurwanya SIDA. Kwishyura wari ubajije uti ubyerekeye umutekano, twavuganye neza yuko kandi ndamubwira yuko u Burundi bw'uno munsi muri 2019 turi tubaheza atari u Burundi bwo muri 2015, kuko nk'uko mubizi ibyo mu isi bihano cyanke kujya kuntu babona u Burundi kiya gihe ari nabyo banditse. Namubwiye nti ibyo sibyo twabandanya dukorera ko, kuko ibintu byahindutse ni byinshi. Icyo twacumbikanye ko mbere yaranambwira ati yuko afise umugambi wo kuzatemberera muri Afrika, akazocaro aboneraho ngira ngo no gushika iwacu Burundi, akavuga ngo nawe nyene avyibonere.
Kuri icyo kibazo cy'umutekano mu Afurika, ariko mwavuganye nziza cyane ntara u Burundi mu minsi iheze, reka nyuma yaho habere igitero mu kwezi kwa cumi cumi na zitandatu n'itariki cumi n'indwi, u Burundi bwareze u Rwanda ko abasirikare barwo bateye u Burundi. Icyo kibazo hari icyo mwakivuze ko
icyo kibazo ntitwari kukireka, kuko yari asanzwe akizi, kandi ni byiza bwa ngo akimenye, ni byiza kugira ngo abantu bose babimenye, kuko u Burundi nk'uko nawe yamubwiye twebwe nta muntu n'umwe dushaka gusotora, ari nacyo gituma nk'u Burundi na twebwe nitwo kwemera abadusotora. Yavuze rero ati tumwe no minsi yatinze bimeze neza, ati u Burundi, ati u Rwanda n'u Burundi, ati u Rwanda na Uganda. Hanyuma ntikumva rero ntibyo bintu ariko bimeze, ni kandi ijya ntara namwe byo murayizi. Ni icyo Burundi bwifuza, bwavuze ko bwifuza ni uko umuntu wese afise icyo yofasha agifashe, ni kuko agifashe amazi atarindi inkombe. Leta y'u Burundi yaravuze neza yuko bene bijya bene ijya ngendo ibihugu bibanyi iteza guhagarara, kandi twifuza ko yohagarara.
Uyu mutegetsi yabivuze ko iki
yavuze neza yuko ibyo yari asanzwe abizi, yuko kandi bazokora uko bashoboye kugira ngo baterere agacumu k'umwe kugira ngo ibintu bishyire mu buryo.
Mu Burundi ariko haritegurwa amatora ategekanijwe mu 2022. Amakuru atangazwa aravuga ko ubwigenge bw'abanyapolitike budashemeye, hari abanywanyi b'umugambwe CNL bamaze gutotezwa nk'uko amakuru atangazwa abivuga. Hari n'abarundi bavuga ko muri iki gihe hari icyuka kibi, icyo kibazo cy'amatora ategekanijwe mu 2022.
Ibyo ibyo byose udondaguye wewe ukabibona nacyo gituma rero nacyo nza kubyishyura kuko sibyo twavuze twavuze gusa yuko ayo matora u Burundi bwiyemeje yuko azogenda neza akaba amatora aba ku mugaragaro yuko abantu batari bake bemeye kuzoyajamwo kandi yuko azokugwa abantu bakabona yuko byose byagenze neza uko bari babyiteze namubwiye nti twebwe murazi ko Burundi buzokora amatora bukoresheje amafaranga yabwo tuti mugabo imfashanyo bukeneye bwereke ayo matora nayo kureka Abarundi bakayakora bakayatunganya neza ata muntu ariko arabavugira mu matwi cyane cyane yavuga ibitari byo tuti iyo niyo imfashanyo twebwe nk'u Burundi twiteze yuko ibihugu dusanzwe ducuditse bisanzwe ari bigenzi by'u Burundi niyo ngendo twiteze
muri iki gihe kandi hari amakuru avugwa yerekeye ubwigenge buke mu byerekeye gutangaza amakuru hariho amenshi amakuru abiri yafunzwe ariko nk'uko mubizi iradiyo imirongo umurongo wa FM wa radiyo ijwi rya Amerika wugawe kandi radiyo bibisika yarugawe ibyo bibazo mwabivuze ku iki
ivyo bibazo ndasubiyemwo uko muri ko murabimbaza twebwe siko tubivuga nta amaradiyo mu Burundi murazi yuko ariho murazi yuko hariho n'ikigo CNC kijejwe ingene akora iyo rero habaye ingorane CNC rero niyiheza ikajya hamwe n'ayo maradiyo wavuze BBC wavuga VOA la Voix d'Amérique bene abo rero icatumye haba uwo mwumvikano muke gushika naho bababwira bati ubu rero muzosubira kuza murasamirana ngaha kuri buno butaka bw'u Burundi bigiye mu buryo ivyo rero nibyo twasanze bene amaradiyo bovugana n'icyo kigo CNC kugira ngo babikure mu nzira icyo kintu twakiguze hanyuma twize yuko ari nako bizogenda kuko ntakundi byogenda kuko umuntu agira icyo mupfa ni ngombwa kugira ngo mutumvikane ko imbere yuko imigenderanire isubira kumera nk'uko yari imeze n'ubwa mbere
umubonano mwagiranye na secretaire d'etat ajejwe intara ya Afurika Tibo Nage ni umubonano ukomeye cyane rwose kuko hari hari igihe kirekire Uburundi butagira ambasaderi ngaha i Washington uwo mubonano ku bwanyu utaruherutse hagati y'uwo mutegetsi Afurika y'Uburundi n'umutegetsi akomeye muri Departement ya Leta ya Amerika mwebwe ku bwanyu mwabakiriye gute
nababwiye yuko jya batagihe kinini cyari giheze ngeze ngaha nibyo twari twashoboye kuba turabonana mu bindi bihe ariko bwari ubwa mbere nsaba umubonano nyazina kugira ngo tubonane nk'uko tubivuga mu gifaransa de façon officielle rero murumva yuko ari ibintu byiza cyane kuko buga nta cica imigenderanire y'ibihugu canke y'abantu nk'uko utavugana kuko iyo utavuganye n'umuntu ntureza ngo umenye icyo yumvira kandi nawe ntamenya icyo nawe yumvira ni byiza rero yuko twabonanye kuko yambariye uko babona ibintu byogenda nanjye namubwira uko u Burundi bwibaza yuko ibintu byogenda kandi bwipfuza ko ibintu byogenda si umubonano umwe uca utuma ibyo byose bijya mu ngiro mugabo ni intango wavuze yuko twatumaze igihe tamu ambasadara ahari uno munsi rero ahari kandi icyo gikorwa twagitanguye nibaza yuko ariko tuzoguma ko gushika iyo migenderanire nimba hari akantu katameze neza uno munsi kazohabe tuzogakure isubire kuba nkuko yari imeze kera kandi n'ubu si mibi cyane kuko yiba yari mibi nituba twabonanye.
Gudanse Sindagaya ambasaderi aserukira Burundi i Washington muri Leta Zunze za Amerika, mwakoze ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika.
Nanjye ndabashimiye n'abari kubatwumviriza bose.